Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 6 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
Urya umuntu agukunze mu bihe byiza yo gukunda no mu bihe by'ingorane. Nibaza ahubwo twahaguruka tukabashigikira karaba ko bava muri izi ngorane tukaca dutera imbere hamwe twese turi hamwe kubera n'ababanyi nta handi bazera uburaro n'umuramuko atari mu karere kacu.
Uwo ni Madame Leontine Nzeyimana, umushikiranganji aserukira Burundi mu muryango wa Afrika y'umuseruko, avuga ko yinjira icese ry'igihugu cya Sudani yo mu manuko mu muryango wa Afrika y'umuseruko. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Yamanareka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe mwese mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Gabon, aho Seraphe Mundunga umushikiranganji ajwejwe ubutungane yari yatanze imihoho kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka gusindirwa na President Ali Bongo. Mundunga yatangarije kuri radio y'Abafaransa RFI ko yafashe iyo ngingo kubera ko leta idashobora gutunganiza abanyagihugu ku bijyanye n'amahoro. Kuri uyu wa mbere Jean Ping yahiganwa na Ali Bongo mu matora y'umukuru w'igihugu yari yahamagariye abanyagihugu kutaja ku mirimo yabo, amaduka n'amabanki bikaba byari byuguruye. Abanyagihugu bavuga ko ako kamo batigeze bakumva. Ping yavuga ko agiye gushikiriza sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri Gabon ivyemeza afise ko byerekana kwa matora yabayemo ubunyonyezi. Igihugu cy'u Faransa cyatangaje kuri wa mbere ko gitewe amakenga n'umutekano w'abanyagihugu bacu bari muri Gabon bivuye ku bantu batari bake bamaze gutabwa mu mvuto muri iyi minsi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pacom Mubele Mubea avuga ko abantu bashika ku gihumbi bamaze gutabwa mu mvuto, abashika ku 108 baturuka ku mugwa mukuru wa Gabon i Libreville. Mwamenya ko iyo migumuko yadutse inyuma yaho batangarije ivyavuye mu matora imaze guhitana abantu 3. Muri Nigeria, imigwi y'abitwaje ibigwanisho irenga kuri 12 niyo imaze kwitirira ibitero bitandukanye bimaze igihe bibera mu bumanuko aho Nigeria isanzwe icukura ibitoro. Abavyihweza bamwe bavuga ko ibiganiro vya leta niyo migwi bikenewe kugira ubuzima bw'abanyagihugu bukingigwe, yamara abandi bakavuga ko kugira ibiganiro niyo migwi bisa nuko leta yoba iri kiganira n'abasuma mbere ibyo biganiro bigaha inguvu iyo migwi. Ishirahamwe rya leta rijejwe gucukura ibitoro mu izinga rya Niger ryatangaje rivuga ko ibitero biheruka bishobora gutuma leta ihatakariza ibitari bike mu bijyanye n'umwimbu w'amahinguriro. Nigeria ikaba imaze gusubira inyuma cyane mu nyungu ikura mu bitoro. Mu kwezi guheze k'8 igisirikare cya Nigeria caragize ibitero kugira gituze iyo migwi. Lawrence Dube arongoye umugwi w'intwaro ibereye agati y'akazi na muntu n'iterambere mu karere k'izinga rya Niger avuga ko ibiganiro ari byo byari bikwiye kujya imbere kugira birinde intureka zo kwanduka muri ako karere. Dube avuga kandi ko muri ako karere umugenzo w'uko umuntu aronka icyo asabye akoresheje inkoho wamaze gufata icicaro. Ku mugwa mukuru wa Afghanistan i Kabul habaye igitero kigira 3 ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Icyo gitero cyakurikiwe n'ibombe yaturikiye mu modoka. Igitero cyakozwe n'umukamikaze gihitana abantu bashika kuri 30, abandi 90 barakomereka. Hakurikiye ugwamo rw'amasase menshi yerekeza ku nzu igendegwa hanini n'abanyamahanga. Abasirikare ba Afghanistan bakaba batatevye kwashika aho baciye bahangana n'abagabo 2 mu bakoze icyo gitero aho bariko bagerageza kwinjira muri iyo nyubakwa. Imbere yaho hari kindi gitero cyari cyabereye ku nyubakwa y'ubushikiranganje bugejwe umutekano aho abantu 2 bari bashengereye ahari hajejeje kuba igitero cy'ibombe. Iteleviziyo ikorera muri Afghanistan Tolo ikaba yatangaje ko mubo icyo gitero cyahitanye harimo ujejwe iperereza ku mugwa mukuru n'umukuru w'igipolisi muri ako karere. Naye mu gihugu cya Syria hakozwe ibitero by'amabombe byabaye kuri uyu wa mbere mu bisagara bitari bike mu biri mu minwe ya leta hamwe n'igisagara gisanzwe kiri mu minwe y'abarwanyi b'abakurde nta wigeze yitirira ubwo nyene ico gitero abantu bashika kuri 11 nibo bahasize ubuzima abandi 45 barakomereka mu gitero kibombe cyagizwe ku kiraro cha Arzuna mu gisagara cha Tartus kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Syria amakuru atangwa amenyesha ko abantu babiri bishwe abandi bane bagakomereka ku kirindiro cy'abasirikare kiri mu gisagara cha Homs mu gice cha Babtad Mor nta uramenya nimba harabapfuye canke bakomeretse mu gitero cabereye ku ibarabara rya Al Sabura hanze y'umugwa mukuru i Damas ibimenyesha makuru bivuga kandi ko hari abantu batatu bapfiriye mu gitero cyakozwe ni moto yaturikije bombe igitero cabereye mu karere ka Hasake kari mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu akarere gasanzwe kari garuriwe n'abagwanyi b'abakurde inama inyuma y'inama y'abategetsi ku isi bahurikiye mu G20 inama yari imaze iminsi ibiri mu gihugu cy'Ubushinwa president Barack Obama yahaye ikiganiro abamenyesha makuru baraho aho yagarutse ku mubano yagiranye na president Vladimir Putin w'Uburusiya ku bijyanye n'umutekano wa Syria ibiganiro president Barack Obama avuga ko byari ngombwa naho ataco bapfunditse President Barack Obama yabwiye abamenyesha makuru ko ikindi baganiriye na mugenzi we w'Uburusiya ari kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cya Ukraine. President Barack Obama yavuze ko Amerika itazotezura ibihano byayo igihe intureka ziri muri Ukraine intureka zimaze guhitana abantu bashika ku 195 kuva mu mwaka w'2014 zitazoba zirahagarara amashyirahamwe mpuzamakungu akaba amaze gutangaza ko muri iyi minsi hasuye kumvikana ibitero birimwo n'ibikoho binini. President Obama yavuze ko azobandanya kuvugana na mugenzi wa Burusiya kugira abaheraheze ayo masezerano yo guhagarika ingwano aho muri Ukraine. Ku kibazo kijanye n'imvugo ya President Rodrigo Duterte wa Philippines aho yagabishije President Obama ko atazomwihanganira ari hamwe mu rugenda giyemwo rwo kubonana n'abategetsi bakarere ko mu bumanuko bwa Asia amubajije ku ntambara yo kugwanya ibiyayuramutwe intambara yahitanye abantu bashika ku 2400 mu kiringo kitarenze amezi abiri. President Obama yishuye avuga ko azorabira hamwe nabo bakorana nimba bikeneye ko abonana n'uwo mutegetsi. Yavuze kandi ko atahura ko urugamba rwo kugwanya ibiyayuramutwe ari urugamba rutoroshe ariko kugo rugamba rutegereza kwisunga amategeko mpuzamakungu. Urugendo rwa President Barack Obama mu bihugu vya Asia rukaba rugamije kuganira n'abategetsi bo muri ako karere kubijanye no gushira mu ngiro amasezerano yo kugururira imihora y'urudandaza hagati ya Amerika n'ibihugu bishika kuri 12 biri mu manuko bwa Asia.
Turamushimiye Rosine ku makuru ahejeje kudushikiriza turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya w'amakuru iyo mu karere tuyahere mu Rwanda aho kudakoresha umwanya neza ari intambamye nyamukuru y'iterambere muri Afrika. Ivyo vyatangajwe na president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho yari ko yugurura inama mpuzamakungu kubijanye n'ubutunzi muri Afrika iri kibera i Kigali mu Rwanda. Tabita Mukamsoni niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Kuri wa mbere niho hatangura inama mpuzamakungu kuvyerekeye ubutunzi muri Afrika. Iyi nama yuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni. Mu ijambo ryo kugurura inama, president Paul Kagame yamenyesheje ko Afrika ifite ubutunzi bwinshi kandi ubu butunzi bubeshejeho benshi kandi Afrika iramaze no gushika ku iterambere ritari rito, ariko ikibazo nyamukuru abanyafrika bagifise kinatuma basigara inyuma ugereranije no kuyindi migabane y'isi nuko hakira abanyafrika bacibaza ko umwanya w'isi yose ari uwabo. Ati mu gihe abantu badakanguriwe kubahiriza umwanya, ati nta terambere rishoboka mu rudandazwa canke mu bikorwa ivyo ari byo byose umwanya utakaye uruhombo ruba runini. President Paul Kagame:
Progress in any endeavor is about valuing time.
Amajambere mu bintu byose afatiye ku gukoresha umwanya neza. Nidukeneye kwibutswa kwiterambere no gutwara neza bifitiye akamara abanyafrika kandi ko okujana n'abandi bikenewe cyane muri Afrika. gukwega ibirenge mu gushina mu ngiro imigambi y'iterambere muri Afrika ntibiva ku bumenyi buke canke kwishaka rike canke naho ku buryo ariko biva ku kutamenya agaciro k'umwanya mu mirimo yacu ya minsi yose.
To appreciate that speed is a driver of wealth creation.
Bamwe mu bariko barakurikira inama nabo nyene bemeza ko gukoresha umwanya ari ikintu nyamukuru kugira ubutunzi bwa Afrika bwiyongere.
Iyo uvuze ngo company ni uburyo bwo gushora imari, mu gushora imari rero ugomba kubijyanisha n'igihe. Ufuramutse ufasha amafaranga yaba amafaranga wavanye mu buryo bwawe mu musaruro no mu bindi bintu wakoze yaba mu kazi cyangwa se ugafata amafaranga ya banke ugiye kuyashinga mu kintu runaka warangiza ntucungane n'igihe byagupfana igihe mbere na mbere kigufasha kwihuta kubyaza umusaruro yaba amafaranga yawe cyangwa ya banke kugira ngo ubashe kwishyura ikindi kandi igihe kigufasha no gutanguranwa n'abandi bantu mufite ibintu bisa ku isoko.
I think many times you think that you have all the time but the issue is speed is of essence. You cannot afford to relax and somehow think that things are going to work.
Kugwa mukuru w'igihugu cha Uganda President Yoweri Kaguta Museveni Afrika iramaze gutera imbere ariko haracyari ibintu byinshi byo kugwiza yamagariye abagwiza tunga kwijukira gukorera cyane mu bisata nk'ubuhinga bwa none uburimyi n'ubworozi ibijanye n'indero amagara y'abantu n'ibindi mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Umukuru w'igihugu cha Uganda yavuze ko abanyagihugu biwe bateye imbere mu gukoresha telefone ngendanwa ikicatumye urugero runini rw'iterambere rwiyongera. Inama ya Global African Investment Summit yateguwe na Komesa na leta y'u Rwanda izomara iminsi ibiri kuva kuri wa mbere gushika kwa kabiri iriko irakurikiranwa n'abantu barenga igihumbi bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika harimo n'abavuye ku mugabane w'ibihugu vya Buraya cane cane mu gihugu c'Ubwongereza. I Kigali Tabitha Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda kandi i Kigali ejo ku munsi wa mbere itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda hatanguye inshuro ya gatatu y'inyigisho zihabwo gwaruka mu mugambi wo kwironderera imirimo igihe barangije amashure aho kurindira kuronka akazi ku bandi bantu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Izi ntore z'abanyeshuri bagera ku 2,700 zaturutse mu makaminuza yose n'amashuri makuru yo mu Rwanda zaje kwigishwa uburyo bazihangira imirimo bamaze gusoza amasomo yabo. Izi ntore z'abanyeshuri zirasabwa kujya kubwira bagenzi babo biga muri za kaminuza n'amashuri makuru ya leta ko bakwikuramo umuco wo gushakisha imirimo mu gihe bazabasoje amasomo ahubwo bakihatira kumenya uburyo bazarangiza amashuri baza kwihangira umurimo. Umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Uburezi bwarantivugurizwa Celeste yasobanuye urubyiruko amasomo bategereje.
Biragaragara ko urubyiruko rurangiza za kaminuza abenshi kubona akazi biragora ndetse dufite n'umubare w'abashomeri. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti twigishe abanyeshuri ku buryo barangiza kaminuza bafite ubumenyi buhagije n'ubushake buhagije bwo kuba bashobora guhanga umurimo ariko bashobora no gukoresha amahirwe ari hirya no hino igihugu kibaha haba mu gihugu haba muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange.
Iki cyiciro cya gatatu kizatorerwa mu rubyiruko 2,500 mu mashuri makuru na kaminuza 44 zo mu Rwanda gifite insanganyamatsiko igira iti dukoresha amahirwe ahari twihangira imirimo. biteganijwe ko urubyiruko ruhagarariye bagenzi babo biga mu mashuri makuru bazahugurwa ku ndangagaciro zo gusoza amasomo yabo badateza amaramuko ku bandi bantu bihangiye imirimo mbere. Urubyiruko rwaganye n'Ijwi rya Amerika rwerekanye ko guhanga umurimo bitarworoheye kuko batangirira ku busa.
Tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, nirageza kubabonerekana yuko nakwikorera. Ajyo nago byanshobokeye kubera kusanga imisoro n'ibucuruza nk'ibintu wenda bifite agaciro ka kibihumbi nka 300. Ugasanga bashatse gushoresha kimwe n'umuntu ufite ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka 5 million. Biradukomereye mu by'ukuri ntago ari urwenya.
Hari bamwe mu banyeshuri cyane cyane bahisemo amasomo y'ubumenyangiro bemeza ko bazatangira kuri duke bafite, ariko bagahita bishakira imirimo batagombye kongera kugora ababyeyi babo muri bike bafite.
Hanze aha kubona imirimo biragoye, ariko nkatwe twiga mu mashuri y'ubumenyingiro bidufasha kugenda twagera ku hanze tukaba twakwihangira imirimo. Ntago nteganya kuzaka ababyeyi banjye amafaranga, ahubwo ndateganya ngiye kuzagana ibigo by'imari kugira ngo bimpe amafaranga noneho mbone uko nihangira imirimo.
Uzatangaho iki ngo wate ko batagwa amafaranga gusa?
Ariko hari ibigo bifasha urubyiruko, ukaba watanga ingwate n'ibyo utunze, niba ufite mashine computer ukaba wayitangaho ingwate yamfasha gukora byinshi kuko n'amafaranga makeya wayatangiza ukagira aho ugera.
Leta y'u Rwanda ikunze gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo, ariko nabo bagasa nk'abasubiza bavuga ko izi nama bagirwa ari nziza, ariko ko kuzishyira mu bikorwa biba bitoroshye kuko baba badafite igishoro. Muri iri torero ry'urubyiruko ruhagarariye abandi mu mashuri makuru na za kaminuza, aba basore n'inkumi bazanigishwa ku ndangagaciro na kirazira bikwiye umunyarwanda nk'uko bijya bigenda no mu zindi ngando. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi n'amakinyarwanda. Inama y'abashikiranganje bajejwe umuryango wa Afrika mu buseruko yahuye ejo ku munsi wa mbere i Arusha muri Tanzania, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango bakiriye ku mugaragaro igihugu cya Sudani yo mu bumanuko nk'igihugu cya gatandatu cinjiye muri uwo muryango. Intumwa zidasanzwe za leta ya Sudani yo mu bumanuko zatanze inzandiko zirimwo izatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu, hamwe n'izemejwe n'inama nshingamateka ya Sudani yo mu bumanuko zigaragaza ko icyo gihugu cinjiye burundu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Ambassadeur Liberant Mukeko yatangaje cese ko igihugu cya Sudani y'Epfo cujuje ibisabwa kugira ngo cinjire muri uyu muryango. Yakiriye inzandiko zivyemeza zirimo amasezerano yatewe ko umukono na Perezida wa Sudani y'Epfo haminite ko ryatowe n'inama nshingamateka y'ico gihugu yemeze kwinjira burundu muri EAC. Liberant Mukeko mu ijambo ryiwe imbere y'abashikiranganje b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yavuze ati Sudani y'Epfo kibaye umwe mu muryango gifite uburenganzira n'amahirwe angana kandi byuzuye nk'ibindi bihugu bitanu byari bisanzwe muri EAC. Ati ni nk'umwana amaze imyaka 5 avutse none atanguye kwinjira mu muryango kuko Sudani y'Epfo imaze imyaka 5 gusa ironse ubwigenge. Mu gihe Sudani y'Epfo yinjiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko iri mu bibazo by'intambara, ibindi bihugu bibona ko ari akarusho kugira ngo umuryango utorere umuti icyo kibazo. Uyu ni umushikiranganje ajije imigenderanire wa Tanzania Ambasaderi Philippe Mahiga, abona ko ari akajyo nyako kugira ngo umuryango wose nawe uyumve ko ari nk'aho ugwaje.
Kwa wenzetu wa Sudani itawasaidia zaidi katika utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Agira ati kuri bagenzi bacu ba Sudan yepfo ukwinjira kwabo kuzofasha cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano byari byarahungabanye. Ati ijwi ryacu nk'umuryango rizokumvikana cyane mu gihe twafasha mu ngorane kurushaho nka Tanzania, Uganda canke Kenya yovuga yonyene. Atekene nacho gikomeye nuko tuzofashanya muri byose. Ateheraba ibyerekeye intambara ihari ituma haba impunzi kuzifasha mu buryo butandukanye, aho bahungira canke mbere hageze ko bahunguka, n'ibindi bijanye no kwaka ibigwanisho ababitunze no kubaka igisirikare gikomeye. Ati ibi byose hakenewe ko haboneka ijwi rimwe rikomeye kurusha uko Sudani yepfo iyo bikora yonyene. Ati kuko Sudani yepfo igiye gusaba imfashanyo muri ONU yasanga izindi ngorane nk'impunzi ziva muri Syria canke ahandi. Ati ariko twebwe twese nk'ibihugu bitandatu bivugiye rimwe ijwi ku muryo kumvigwa. Ati bikenewe no mu nama y'umutekano ya ONU haba mu ngingo zifatwa. Ati turi hano nk'umuryango kugira ngo turabikibereye abari cyo gikorwa kugira dufashe bagenzi bacu bari mu ngorane inyuma y'imyaka 5 gusa babonye ubwigenge.
Imyaka 5 tu baada ya kujipatia uhuru wao.
Umushikira nganje rewo ntinenze Imana asarukira Burundi nk'ikindi gihugu kiri mu bibazo iruhande gukeza Sudan yepfo avuga ko akarere ka Afrika y'ubuseruko gafise igikorwa kinini cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bikagize.
Unye barashitse na bavukanye mu muryango turabakarebishije. Igihe twabemerera ibi bihe barimo ntibari muri byo barasubiye inyuma. Mbwo kubona barasubiye inyuma ntitwoca natwe tubaheba. Urya umuntu agukunze mu bihe byiza yo gukunda no mu bihe by'ingorane. Nibaza ahubwo twohaguruka tukabashigikira tukaraba ko bava muri zingorane tukaca dutera imbere hamwe twese turi hamwe kubera nababanye nta handi bazera uburaro n'umuramuko atari mu karere kacu. Gushika ubu ntituraje mu nama ngo tuvuge icyo tuzokora. Mugabo kubona ari igihugu cyo mu muryango gifise ikibazo kica kibi kibazo cy'umuryango nkuko nawe twe dufise ibibazo. Urabona ko akarere kacu kabifata ibyo bibazo kugira ngo irabe ingene ibyo biheza. Nibaza ari uko nyine bizogenda no muri Sudan Sud.
Umukuru w'igihugu cya Sudan yepfo Salva Kiir aramaze kuronka ubutumire kugira ngo azokwitabe inama ya mbere y'abagenzi we abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa kane i Dar es Salaam muri Tanzania. Pye Clavine Nkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero bashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga mararari bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ejo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizije umunsi w'umurimo. Muri wa mbere w'ukwezi kwa cyenda buri mwaka, Amerika iraruhuka kugira ngo ihe icyubahiro abakozi bayo mu ruhare bageze mu kubaka ubuhangange bwayo. Kuba umurimo ari ingirakamaro kandi ukaba utanga ishema si bya none. N'igitabo cy'imigani muri Bibiliya kigira kiti, ni iki cyasumba umuntu witaye ku murimo we? Ntacyo, ahubwo azana imbere y'abami. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko kwemera kumaze imyaka irenga ijana. Kwizihiza umunsi w'umurimo byatangiye mu mujyi wa New York mu myaka 1880. Byatangijwe n'ingaga z'abakozi. Abakozi, abagabo n'abagore bose hamwe bashaka kwerekana uko bangana n'imbaraga zabo. Bakoresheje ingendo, amakoraniro n'imyigaragambyo basaba ko amategeko mashya agenga umurimo yita ku nyungu zabo, nko kwemeza ko hose mu gihugu umunsi w'umukozi uba amasaha 8. Indi mijyi yasamiye hejuru urwo rugero rw'abakozi bo muri New York, noneho bituma mu 1894 Kongere, no kuvuga Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itora itegeko rishyiraho umunsi w'umurimo. Amashyirahamwe y'ingaga z'ubucuruzi n'iz'abakozi byagiye bigabanuka uko imyaka ishira indi gataha. muri iki gihe ku munsi w'umurimo abantu benshi baboneraho umwanya wo kuruhuka weekend ndende bakishimana n'inshuti n'abavandimwe haracyariho ingendo n'amakoraniro cyane cyane mu gihe abaturage bitegura amatora ariko uretse byo umunsi w'umurimo urangwa nanone na siporo n'imyidagaduro no gusangira kuri benshi umunsi w'umurimo bivuga guhagarika akazi akariko kose bitegura kurangiza ibihe by'ubushyuhe twagereranya n'impeshyi no kwinjira mu bihe by'ubukonje banitegura kandi ko abana batangira umwaka mushya w'amashuri hagataho umurimo wagiye uhinduka muri ibyo bihe byose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe abanyamerika benshi bakora mu biro mu gihe muri iyo myaka ya kera abenshi bakoraga mu nganda ariko nta cyahindutse hagati y'abakozi n'umunsi w'umurimo umunsi w'umurimo uracyari umwanya wo kuzirikana aho ubuhangange bw'ubukungu bwa Amerika buturuka n'ibyo igihugu cyagezeho mu mibereho myiza y'abagituye
iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nshuti mwese muduteze matwi mukanya turasoza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha mara imbere yaho reka mgenzi wacu Rosine Munezero atwibitse ibice bikuru bikuru bya bigize aya makuru Rosine
ibice bikuru kuri byari bigize aya makuru muri Gabon Serafin Mundunga umushikiranganje ajejwe ubutungane yarayatanze imiho kuri uyu wa mbere ni nyuma y'amatora yo mukuru w'igihugu aheruka gutsindirwa na president Ali Bongo Mundunga yatangaje kuri radio y'abafaransa RFI ko yafashe iyo ngingo kubera ko leta idashobora gutunganiza abanyagihugu kubijyanye n'amahoro Jean Ping yahiganwa na Ali Bongo mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ko agiye gushikiriza sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri Gabon ivyemeza afise ko vyerekana ko amatora yabayemwo ubunyonyezi Naye muri Nigeria imigwi yabitwaje ibigwanisha irenga kuri 12 niyo imaze kwitirira ibitero bitandukanye bimaze igihe bibera mu manuko aho Nigeria isanzwe icukura ibitoro abavyihweza bamwe bavuga ko ibiganiro vya leta niyo migwi bikenewe kugira ubuzima bw'abanyagihugu bukingigwe yamara abandi bakavuga ko kuganira niyo migwi bisa nuko leta yabirikiganira n'abasuma mbere ivyo biganiro bigaha inguvu iyo migwi ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul habaye igitero kigira gatatu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ico gitero cakurikiwe n'ibibombe ni bombe yaturikiye mu modoka igitero cakozwe no mu kamikaze gihitana abantu bashika kuri 30 abandi 90 barakomereka hakurikirwa amagwa masase menshi yerekeza ku nzu igenderwa ahanini n'abanyamahanga abasirikare ba Afghanistan bakaba batatevye kuhashika aho baciye bahangana n'abagabo babiri bari mu bakoze ico gitero aho bariko bagerageza kwinjira muri iyo nyubakwa naye mu gihugu cha Syria hakozwe ibitero by'amabombe byabaye kuri uyu wa mbere mu bisagara bitari bike biri mu minwe ya leta hamwe n'igisagara gisanzwe kiri mu minwe y'abagwanyi b'abakurde nta wigeze yitirirwa nyene ibyo bitero abantu bashika kuri 11 niwo bahasize ubuzima abandi 45 barakomereka mu gitero cy'ibombe cagizwe ku kiraro cha Arzuna mu gisagara cha Tartus kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cha Syria Inyuma y'inama y'abategetsi b'isi ku isi bahurikiye mu G20 inama yari imaze iminsi ibiri mu gihugu cy'Ubushinwa President Barack Obama yahaye ikiganiro abanyumenyesha makuru baraho aho yagarutse ku mubonano yagiranye na President Vladimir Putin w'u Burusiya ku bijyanye n'umutekano mu Burusiya nako muri Syria ibiganiro President Barack Obama avuga ko byari ngombwa naho ataco byafunditse President Barack Obama yabwiye abamenyesha makuru ko ikindi yaganiriye na President Vladimir Putin ari kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cya Ukraine
Njuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha rero niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.